ariko imana ari muhinga bw'ivyuma erahira ko zinjenje kubashikiriza hano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi hagize neza ingingo nkuru zikurikira ubukene bw'igitoro ni kimwe mu ntambamye zishikira igisata cyo kunguruza abantu n'ibintu muri ano makuru muraza kumva bamwe mu bakorera muri ico gisata gihe kuri no genekerezo rya 16 nyakanga amakungu ahimbaza umunsi wahariwe kwiyunguruza hakoreshejwe uburyo rusangi abanyeshuri bakoze ikibazo cyo kwinjira mu mashure y'akarorero Ecole d'Excellence bataronse bibanza muri ayo mashure ariko bari bafise amanota meza ngo bagiye kuzohora bungururiza mu mashure y'uburaro nkuko vyashikirijwe n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi kuri uyu wa mbere abakenyezi bakora akazi ko guteka bita abapishi bakorera kumwe hawuburovyi wa mvugo wo muri commune Nyanzarake bidoga ko batakirekuriwe kurangura uwo murimo babona ko warubabeshejeho mukanyisa se nidonido jyano makuru
sanze kuri radio isanganiro
subire ndabahikaze murano makuru munyororo w'umwaka umwe ni hadabu y'umuriyoni amafaranga ya marundi nico gihano sentare nkuru y'igihugu ya mwaro yaciriye kuri uyu wa gatatu mu rubanza rw'ikibiriraho umugabo wo ku musozi wa Rusivya muri komine ya mwaro mu ntara ya Gitega uyu mugabo w'imyaka 28 yagiriye icaha co kudandaza no gukora inzoga itemewe n'amategeko bita umunanasi parke ya mwaro yagirije uwo mugabo ku itariki ya 14 ukuno kwezi yafatanywe amaritira 300 y'iyo nzoga uyo yashengejwe ntiyabihakanye ariko yabwiye sentare ko yakorera uyundi muntu aba kumuyebe muri iyo komine nyene nkuko mwavyumvise mu ntangamarara ubukene bw'igitoro ukuzimba kw'ivyuma bikenegwa mu gukora imiduga ni zimwe mu ntambamye zishikira bunguruza abantu ku gituro kiri ku isoko ya Kotebu n'abiyunguruza bakavuga ko ingorane nyamukuru bafise ari duga ry'amafaranga yo kwiyunguruza bavuze mu gihe kuri no genekerezo rya 16 nyakanga amakungu ahimbaza umunsi wahariwe kwiyunguruza hakoreshejwe uburyo rusangi bagasaba inzego z'igihugu gutora umuti w'ikibazo cy'igitoro kuko ari ntambamye nyamukuru n'inkuru ya Stella Ndayishimiye
kibazo kijanye no kubura kugitoro
n'abafisi ngende twazisanzwe nta bitoro
abo ni bamwe mu banyonga imiduga yunguruza abantu duga mu gihugu hagati twasanze ku gituro c'isoko ya Kotebu bavuga ko ingorane nkuru bafise mu bijanye no kuyunguruza ari ubukene bw'igitoro n'ivyuma bisubiriza vyazimvye gose
nta bitoro naho bifise muri application naho bikura bijanye n'ivyuma kuko nta bitoro bihari n'amapine yarazimvye
no kubura kugitoro niyo bishitse itoro kikaboneka ni kiboneka mu buryo bworoshye kubijanye n'ama PS kugira ngo ashike aho tuba dusanzwe tuyakura abayaje na déplacement
ku ruhande rw'abiyunguruza nabo bavuga ko amafaranga bakwa mu kwiyunguruza yaduze cyane muri iki gihe
birashika tukarangura nk'imizigo tukabura uko twipakiza waronka n'umushifera gupakira naka guca amafaranga maremare ku buryo nawo ba waranguye ucubura uko wunguka ubuje naje mvuye mu cibitoki naje ku 13 bagise nawo ni 20000
naje neza igiciro banza nene 1100
abo banyagihugu bose baba biyunguruza canke abo banyonga imiduga basaba leta gutorera umuti kena gitoro hamwe n'ikibazo c'ikena ry'amafaranga mvamakungu
leta yo kuyarangira ibitoro bikaboneka iyo ibintu byose bizimbye by'amapine byose bica bisakwe yisanzwe byose zagacira amafaranga urabona nk'ubu uye ibintu birazimbye amadolari asubire hasi aboneke
rero twe twasaba nk'ibitoro ko byoboneka kugira ngo nka twe turi abadandaza turonke ngene tuzaturiyunguruza
cyo dusaba nuko amatike yoba magufi ingendo tugendako tugatanga amatike makenya
hambavu yivyo abo banyonga imiduga barasaba koroherezwa mu bijanye n'impapuro z'ivyo barihishwa ngo kuko badakora imisi yose
Stella Ndayishimiye urakenuye amabarabara mabi ibituro bidakwiye hamwe n'imiduga ishaje yunguruza abantu ni bimwe mu bituma mu Burundi vyo kunguruza abantu n'ibintu bitagenda neza bivugwa n'umushakashatsi muri kaminuza y'u Burundi akaba n'umuhinga mu bijanye n'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none mu vyo kwiyunguruza Fiston Niyonkuru avuga ko kugira bigende neza hakwiye kujaho ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none mu gucungera uruja n'uruza mu mabarabara abivuze mu gihe kwigenekerezo rya 16 Nyakanga ari umunsi mpuzamakungu wo gutwara ibintu n'abantu
isanganiro inami sumbingi
amakuru tubateguriye arabandanya kongereza ubumenyi rwaruka mu bijanye n'ubuhinga bwa none guteza imbere igisata kiramo amasoko ntanga nguvu n'umuyaga nkuba no kwitaho ibihingurirwa mu Burundi ngo ni bimwe mu byokogwa kugira ngo Burundi nibube nk'indorerezi mu isoko yagutse ya Afrika harigo zirakafa mu mvunyepfunyo y'igifaransa bikaba byavuzwe kuri uyu wa kabiri n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijeje guteza imbere iby'imitahe mu Burundi ya DB mu Ruganda go guteza imbere ubutunzi bise Burundi Economic Forum ku nshuro y'indwi Havarianne Zigimana akavuga ko iryo soko u Burundi bwinjiyemo rigizwe n'abaguzi barenga muri yaridi u Burundi bukaba bwashize imbere ibitegwa bimwe bimwe harimo n'amavoka mukurikire
turazi yuko iyo soko ihari ariko turaje nabi wosanga tubaye abarorezi ahubwo tugasanga tubaye isoko y'abandi natwe tutafise ico dushora mwe ntumbero twakoranye kugira ngo turabe iyo soko ukuntu twivyaza umusaruro hamaze kuvugwa bitari bike byerekana yuko hari uburusho butandukanye dushora kuronkera mu iyo soko na cyane cyane yuko ari isoko yagutse kuko harimwo abo twokwita abaguzi barenga muri yaridi n'ihumba 300 mucamwumba yuko muravye Burundi ari isoko cyukuri yagutse ariko twihuriramo n'abandi ibindi bihugu bitandukanye bisanzwe bifite intambwe gutera mu by'ubutunzi mu kwitunganya ni cyo gituma rero twavuze tuti turabe twitegure twabonye rero yuko mu Burundi hariho ibyinshi dushobora gukora kugira ngo ngukire ku iyo soko haje rusanzwe dufise dusanzwe dushora bisanzwe bimeze neza mbere dufise icyo twita abanati comparative y'imbere ku bindi bihugu hariho nk'ikawa musanzwe muzi hariho icyayi hariho n'amavoka yashyizwe imbere hariho rero n'ibindi twabonye yuko dushobora gukorerako ariko kandi twabonye yuko hariho n'ibindi bisata dutegerezwa kwiteguramo neza kugira ngo vye twiyumvira bizobe ukuri ahano vuga nk'ibijanye n'inyubako inyubako haba mu by'amabarabara haba na cyane cyane inyubako zidufasha gushora ivyo bishora kuba twimbuye ahano vuga ibijanye inyubako zijanye n'iby'umuyaga nkuba kuko uwo muyaga nkuba niwo uzodufasha guhingura byinshi dushora gushira ku iyo soko twabonye kandi ko hakenewe gushira ingufu nyinshi cyane kugira ngo rwaruka dusanzwe dufise na gwinshi rutubere ingufu cyane cyane kubijanye no kwiga kongera ubumenyi kujanye n'ibyukoresha no vuga ubuhinga bwa none kugira ngo abashinga imitahe mu bihugu bitandukanye bazohitemo kuza kwishinga Burundi kubera yuko bazi bazohasanga abakozi bafise ubumenyi babonye kandi yuko tutegeza gushyira imbere ibyo dukora ibyo duhingura ariko bifise novuga akabijya icyo twita mu Gifaransa innovation kugira ngo dushobore kubishora bikunzwe cyane bizimbuse imbere y'abandi
abanyeshuri bakoze ikibazo cyo kwinjira mu mashuri y'akarorero Ecole d'Excellence batashikiriwe mu bibanza bigenewe abaje muri ayo mashuri ariko bari bafise amanota meza ubu ngo bagiye kuzohora bashigwa mu mashuri y'uburaro byashikirijwe n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi kuri uyu wa mbere aho yatanguza umwaka w'ishuri wa 2025 ushiri wa 2026 François Havyarimana akavuga ko hari mu ntumbero yo kongereza ibitigiri by'abana biga baba mu ndaro kuko ho bakurikiranwa neza gusumba abiga batahimuhira n'inkuru ya Pona Muzagara
mu bushikiranganje tugiye kuraba ko
nuko bivugwa n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi raporo y'umugwi w'abahinga yakoze kuvyerekeye akanovera k'indero mu Burundi yerekanye ko umwanya muto abanyeshure biga kubera biga batari mu mashure y'indaro biri mu bituma ubumenyi butituka ari naco gituma zimwe mu nyishu ari kugwiza ibitigiri by'abana baja mu mashure y'uburaro ngo ho biga amasaha menshi kandi barakurikiranwa neza umwanya wose ni muri iyo ntumbero umushikiranganji w'umushakashatsi François Habyarimana ashikiriza ko abanyeshuri bakoze ikibazo cyo kwinjira mu mashuri y'akarorero ikanka kandi bari baronse amanota meza kuva bazoja mu mashuri y'uburaro ya leta
tuboneho kandi no kumenyesha ko mu bushikiranganji tugiye kuraba ko iruhande y'abarya abana b'abanyeshuri biga mu mwaka w'indwi mu mashuri ya Karorero basanzwe baba mu ndaro ko n'abarya batarose amahirwe yo kuja mu mashuri ya Karorero ariko barose amanota meza muri kijya kibazo gitanga uburenganzira bwo kwiga mu mashuri ya Karorero ko borungikwa mu mashuri ya leta afise uburaro kugira bige baba mu ndaro kuva mu mwaka w'indwi gutyo vyotuma biga bari mu ndaro kuva mu mwaka w'indwi bwa bumenyi turondera bwoca bwiyongera
mu ntumbero yo kuduza kanovera hari kandi ko leta yihaye umugambi ko abana bose uyu mwaka wa 2025 ushira 2026 uzohera bicara neza ku ntebe Professor François Habyarimana akavuga ko iyo ntego bayihaye bari kumwe nabo bafashanya mu iterambere harimo na cyane cyane UNICEF akiziza rero ko bazoyishikako Ingozi Ponari Muzagara Radio Isanganire
Ponari Muzagara urakenuye abakenyezi bakora akazi ko guteka bita abapishi bakorera kumwe ha uburovyi wa mvugo ho muri commune ya Nyanza ntibakire kuriwe kuranguru wo murimo bidoga ko intwaro yafashe iyo ngingo itatomoye imvo abo bakenyezi bakikeka ko byo byavuye kubivugwa ko hari abaja mu buhumbu ivyo bo bahakana bakabona ko iyo ntumbero ibasubiza inyuma mu gihe bo bariko bipfuza kwibeshaho hamwe n'imiryango yabo abo bakenyezi cyo kimwe n'urongoye urunani rw'abarovyi mu Burundi Gabriel Butoyi basaba intwaro gutora umuti w'ico kibazo n'inkuru ya Sheila Irambona
Nukuri mutembere byo bintu batubwira.
Abo nabakenyezi bita abapishi bakora umwuga wo gutekera abarovyi kumweha w'uburovyi wa mvugo muri commune Nyanza bidogera ingingo yafashwe n'intwaro yo kubahagarika mu kazi kabo. Bamenyesha ko iyo ngingo yabaciye intege kuko uwo mwuga bakora bafasha kubeshaho imiryango yabo.
Nukuri mu bisanzwe twe twumvise ngo hari inama aho iyo yabazejwe komite ndetse n'uwa marine n'abarongoye umutumba atubwira ngo duhagarare nako tuca turahagarara ubu rero turuko nditugira iyo tuja nitumenya ningene tugiye kubaho n'abana
iyo baduhagaritse bari mu mashyira hamwe ya komite buri kwezi bitanu twarabiriha nta kwezi kwaturengana
kubgabo naho abajeje intwaro batabatomore neza icatumye bafata iyo ngingo bibaza ko babikeka ko ubuhumbu ivyo navyo bakabihakana bagasaba ko iyo ngingo yofutwa bakemererwa gukora mu mashira hamwe hama hagahanwa uwagiriwe icaha
nukuri ni muhane bari ya nyene kwe mutureke nk'ubu twe turi mu ntara ya Burunga ukaza wumva ngo ibibereye mu ntuzeye muzabujumbura muzakazaga ngo bice bitarukira nukuri biratubabaza tukaca twitwa kukumenga tuli bisuma
nubu dusubiye ku kazi kiwacu bakatwemerera nishyiramo iryo ryo ryose tuzoginjira
bamwe mu barovyi nabo basaba yuko abajejwe intwaro bofuta iyo ngingo
kila muntu atavuze imigambi yo mu mutwe ni mu mutima rero niba kubira babyeyi ngo nibo batwara abagabo agutwara wowe ugiye none hari umuntu agutwara mu nzu utagene uge n'ikintu cyambaza mu zuba bwe wanze nabazwe nabo babyeyi yabo bantu rero mu bisanzwe niba bareke bateke Ujya bareho ko burunka karasi ukabana.
Urongoye urunani rw'abarovyi mu Burundi Butoyi Gabriel ahamagara abajeje intwaro gutora umuti w'ico kibazo.
Ntamwe ngo ubusa tubida ibidahizwe kandi burya niho bafata abantu mu kivunga ngo bakora ibibi bose ababikora ni bake ngo bagashe batukisha benshi basanzwe ari ntungane. Ibyo rero nibaza yuko ahanini intwaro ico kibazo yagifata mu minwe hanyuma natwe nk'abarongo y'abarovyi tugafasha guterera ibyiyumviro by'ukuntu uwo mwuga wotunganywa neza kurushirizaho
tumubajije umwe mu bajeje intwaro atashatse kuvugira ku vyuma vyacu akaba yatumenyesheje ko uwo yashize mu ngiro amategeko yahawe n'abamutwara mwomenya ko naho abakenyezi bahagaritswe kuri uwo mweha w'uburovyi wa mvugo mu mirimo yabo abagabo bo bateka baguma bakora
Sheila urakenuye ni na hano duce dusozera no makuru mwakoze kuyatega biri Eric Uwimana y'umuhinga bw'ivyuma Elahila koze ni jenerikunda yabashikiriza mugira aho muba mwobaho